Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi. Muri kumwe nanje Fidele Niyongabo, kaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Yaba umushinjacyaha mukuru, yaba minisitiri w'ubutabera, ntashobora kwandika urwandiko kuvuga ngo kanaka kimura uwo muntu abe yinjiye gusa. Ntabwo bishoboka. Hari icyemezo giteganywa n'amategeko gishingiye ku mategeko kigomba gukorwa kikajya muri dosiye y'uwo muntu.
Ubu n'umushikiranganji ajejwe ubutungane w'u Rwanda, Johnson Businge, avuga ku gikorwa cyo gutunganya bushasha ibyerekeye gufunga abantu mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye ari mu rupfu rwa Boutros Ghali yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU no kwitegurira amatora azoba ku munsi wa kane mu gihugu cya Uganda. Turayagaruka ko muri aka kanya gatoya. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Boutros Ghali yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yitavye Imana. Ibyo byatangajwe n'umukuru w'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi uno munsi ku wa kabiri. Boutros Ghali yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU agiriwe wa gatandatu. Boutros Ghali, umunyepolitiki akongera akaba umudiplomate, yavukiye mu gihugu cya Misiri, yabaye umunyamabanga mukuru wa ONU kuva mu mwaka w'1992 gushika mu mwaka w'1996. Yari yajyanywe mu bitaro ku mugwa mukuru wa Misiri, Cairo, mu ndwi iheze. Boutros Ghali yari afise imyaka 92. Abakandida mu gihugu cya Uganda bagize amakoraniro ya nyuma uno munsi wa kabiri imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka ategekanijwe ku munsi wa kane. Abatora bazohitamwa ku munsi wa kane nimba bazoha President Yoweri Museveni ikiringo kigira gatanu canke bagatora umukandida atavuga rumwe na leta mu buzoba bubaye ubwa mbere Uganda ironse umutegetsi mushasha kuva mu mwaka w'1996. Museveni yafashe ubutegetsi muri kudeta yatsinze amatora n'amajwi menshi cyane mu mwaka w'2006 no mu mwaka w'2011. Abakurikirana amatora bavuga ko yaranzwe no gutera ubwoba imigambwe itavuga rumwe na leta. Ku munsi wa mbere igipolisi cya Uganda cyarataye mu mvuto umukandida atavuga rumwe na leta Kizza Besigye igihe ariko yiyamamaza ku mugwa mukuru Kampala. Ivyabona bavuga ko igipolisi cyarashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu baraho Besigye yariko yiyamamariza. Yapfungiwe ubwa mbere ku mugwa mukuru Kampala, yamara mu nyuma yaho yajanywe mu kindi kibanza hanze y'umugwa mukuru imbere y'uko arekugwa. Icegera cy'umutegetsi mukuru w'igipolisi cya Uganda yagirije Besigye ko yarenze ku mategeko agenga igikorwa cyo kwiyamamaza. Inyuma y'uko arekuwe, abamushigikiye n'igipolisi bahanganye ku mugwa mukuru Kampala igihe bari barindiriye ko ashikiriza ijambo kuri kaminuza ya Makerere. Bamwe mu bamushigikiye bateye amabuye igipolisi cishuye n'imyuka ibabaza mu maso kugira kibashwiragize. Uburusiya bwiyamirije uno munsi ku wa kabiri ivyagirizo vyo kw'inteko zabwo arizo zagize uruhara mu bitero vy'indege z'ingwano vyihaye inkumbi ku bitaro mu buraruko bw'igihugu ca Siriya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ibyo bitero byabaye ejo kuwa mbere mu bibanza birimo amavuriro n'amashuri byahitanye abasivili 50 harimo abana. Ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu The Syrian Observatory for Human Rights rikurikirana ubwicanyi mu gihugu cya Siriya rimenyesha ko ibyo bitero by'indege z'ingwano bibonwa ko byagizwe n'indege z'ingwano z'Uburusiya. Yamara umuvugizi wa President Vladimir Putin Dmitry Peskov yiyamirije ivyo vyagiriza akavuga ko leta ya Siriya ariyo yari gutanga amakuru ku wagize uruhara muri ivyo bitero. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yavuze ko ibitero nk'ivyo ari kurengana impaka ku mategeko mpuzamakungu. Abagwanya ubutegetsi bwa Siriya bagiriza intego za President Bashar al-Assad ibitero vyasambuye ibitaro vy'ishyirahamwe Médecins Sans Frontières vyonona n'ibindi bibanza bitatu vy'ubuvuzi mu buraruko bw'igihugu cya Siriya. Mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yariko yakira abategetsi 10 b'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bushira ubuseruko bw'akarere ka Aziya mu gisagara cya Rancho Mirage mu ntara ya California, abari mu myerekano hanze yaho batangaje ko bashaka ko ivyerekeye agateka ka muntu biza ubwa mbere ku rutonde rw'ibibazo bizokwihwezwa. Perezida Obama yabwiye abategetsi bakoranye mu nama y'iminsi ibiri ku budandaji n'umutekano ko leta yiwe ishimikiye cyane ku karere ka Asia na Pacific ku vyerekeye politike yo hanze yayo. Mu bantu amajana n'amajana bari ko bagiye imyerekano hanze hari ko habera iyo nama, benshi muri bo bava mu gihugu cya Cambodge, aho umushikiranganji wa mbere Hussein amaze imyaka 30 ku butegetsi. Bamenyesha ko baje kumushikiriza ubutumwa butomoye ko badashigikiye abakomunista, ko badashigikiye umutegetsi atwaza gahotoro, ko Hun Sen ategerezwa kuva ku butegetsi. Abandi bane baguye leta ya Laos nuko Vietnam ikandamiza igihugu cya Laos n'ibindi bihugu bibanye. Nicolas Sarkozy yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa ariko arasambishwa bifatiye ku maroregwa y'amafaranga kubifitanye isano na kigoro ataco kashitse ko kurondera gusubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2012. Sarkozy yaserutse muri sentare ku mugwa mukuru w'Ubufaransa Paris uno munsi kwa kabiri guhangana n'abacamanza bari kubatohoza ivyagirizo vy'uko ishira hamwe ryafashije Sarkozy n'abamufasha mu gikogwa cyo kwiyamamaza kunyegeza amafaranga yakoresheje mu buryo butarekuriwe n'amategeko. Abantu batari bake baza baragirijwe ivyaha muri iyo dosiye. Sarkozy aracayoboye umugambwe muri iki gihe witwa Le Républicain mu rurimi rw'Igifaransa, akaba ariko yitegurira kwitoza kuba perezida mu matora yo mu mwaka uza. Iyi programa y'ibiganiro vyacu tubibashikiriza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudukurikirana ukoresheje adresi yacu ya email. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko atamuntu n'umwe azosubira gufatwa ngo afungwe atacemeza afise gitangwa na sentare gifunga uwo muntu. Ministre w'ubutungane Johnson Businge yabibwiye komisiyo ya Sena ishinzwe kubaho neza kw'abanyagihugu. Raporo zitangwa na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu zigaragaza ko abantu bafungwa bagateba mu munyororo atavyemezo bihari byo kubafunga. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Asumta Kaboyi.
Ministre w'ubutabera avuga kuri raporo y'ibyakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu mwaka 2014-2015, aho iyi komisiyo yagaragaje ko mu Rwanda hakiri ibibazo by'abantu bafatwa bakanafungwa mu buryo budakurikije amategeko. Iyi komisiyo yagaragaje ko ibi bibazo byiganjemo ibyerekeranye n'ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ry'iminsi 30 nko kuba abantu bafatiwe ibi byemezo barenze iki gihe kigenwe n'umucamanza bakaguma bafunze kandi nta kindi cyemezo cyabafatiwe. Ministre w'ubutabera yavuze ko ibi bikorwa bitakibaho mu nzego z'ubutabera.
Yaba umushinjacyaha mukuru, yaba ministre w'ubutabera, ntashobora kwandika urwandiko kuvuga ngo kanaka kingura uwo muntu abe yinjiye gusa. Ntabwo bishoboka. Hari icyemezo giteganywa n'amategeko, gishingiye ku mategeko, kigomba gukorwa kikajya muri dosiye y'uwo muntu, nawe akakigiraho uburenganzira. Nta telefoni ishobora gukoreshwa ngo umuntu ajye muri gereza.
Ministre Businge yavuze ko mu myaka 2013-2015 ibibazo by'abantu bafunzwe bakarenza igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 byari 2027, ariko ko kugeza ubu byose byabonewe umuti. Ministre w'ubutabera yavuze ko uretse kuba itegeko rigena ibintu arengwa ibi bikorwamo, ubu iri tegeko risigaye rinagena ibihano uwirengagije nkana gukurikiza ibyo itegeko rigena agomba guhabwa. Iyi ntumwa nkuru ya leta yabwiye abasenateri ko kuva tariki ya 31 Ukuboza 2015 inzego z'ubutabera zicaye hamwe zigafatira hamwe ingamba kuri aka karengane, aho urwego rw'amagereza rwahawe ububasha buzatanga umuti w'iki kibazo. Ministre w'ubutabera yagize ati urwego rw'amagereza ntirunashe ashinzwe kubanza kumva ikizindi nzego zanga cyangwa zemera, ahubwo rukwiye kwandika urwandiko ngo uyu muntu nimutamukorera ibi bikurikira ibigenwa n'itegeko mu minsi runaka ndamurekura. Ibi uru rwego rw'amagereza rwabiherewe uburenganzira. Mu minsi ishize humvikanye amadosiye y'abantu barenga 70,000 bari bafunze mu buryo bunyuranije n'amategeko badafite dosiye zuzuye. Ministre w'ubutabera yavuze ko habonetse abantu bari bafunze ariko ibyemezo byabo bikabikwa ahandi. Ministre w'ubutabera yavuze ko bamwe barekuwe abandi buzurizwa ibyangombwa byabo. Muri raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikibazo cya Centre de Transit cyari cyagarutsweho, hari bamwe mu basenateri bifuje kumenya niba izi centre de transit ari amagereza cyangwa se ari ibigo ngororamuco. Uyu ni senateri Nkusi Laurene.
Ikibazo cya transit centers byagaragaye ko hari abantu bazirimo batagomba kuhaba, akaba rero ni ikibazo cyo kuvuga ngo barabashyiraho, bakavuga bati kuvuga ngo ni ikigo ngororamuco cyangwa ni prison bigize icyo kintu cyari gikwiye kuba kumvikana neza. Amateka ateganya ko abakekwaho ibyaha hari abafungirwa kuri station za police, abahamwe n'icyaha bagafungirwa muri gereza n'ibindi, ibi abandi batungwa bati.
Minisitiri w'ubutabera avuga ko ibi bigo bimaze kubakwa mu gihugu hose ndetse n'imikorere yabyo yagiye ivugururwa, hakaba harashyizweho n'amabwiriza zigenga.
Umuntu turateganya ko akorerwa screening akimara kwinjira, abantu bakamenya niyihe cause iri inyuma y'ikibazo cye. So ubu ngubu dufite komite ikora hafi iminsi itanu aho ngaho hose kuvugana n'aba bantu. Stories turimo batubwira ni stories zituma dutekereza ngo iyo tubashyira mu nzira ya gereza ntabwo ariyo yari priorite y'Abanyarwanda nk'Abanyarwanda.
Mu nkiko hajya humvikana abantu bagezwe imbere y'abacamanza bakavuga ko bakorewe iyicarubozo aho baba bafungiwe. Ibi nabyo Minisitiri w'Ubutabera avuze ko ntaho wabisanga mu magereza yo mu Rwanda ndetse no kuri za station za polisi.
Ntabwo mu nzego zacu z'ubushinjacyaha, mu nzego zacu z'ubugenzacyaha cyangwa muri gereza ntabwo hashobora gukorerwa ibikorwa byo guhohotera umubiri w'umuntu uhafungiye. Nta muntu ukwiye guhanwa ahanishwa ikindi kintu kitari icyo yahanijwe n'umucamanza.
Bamwe mu baturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ibi bivugwa na Minisitiri w'Ubutabera biramutswe bishyizwe mu bikorwa n'inzego zose zishinzwe ifatwa n'ifungwa ry'abantu byakorohereza abaturage bamwe na bamwe bajyaga babura abantu babo bafatiwe rimwe na rimwe mu nzego za polisi bakabanza gusiragira hirya no hino mbere y'uko bamenya ko bafitwe na polisi. Aba baturage bemeza ko urwego rwari rwose rwajya rufata umuntu rukabitangaza hakiri kare ndetse n'uwo muntu akabasha kubona umwunganira byagabanya ubwoba ba nyiri umuntu basigarana iyo bataramenya aho aherereye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Rwanda kandi ubushikiranganji bw'ubudandaji n'igisata cy'abikorera utwabo basaba abagwiza atunga kongereza umwimbu w'ibifungurwa n'ibinyobwa kugira haboneke ibyo kugurisha mu gihugu no gushora hanze, gutyo ntihagire ibifungurwa n'ibinyobwa bizosubira kwinjira bivuye hanze. Ibi byavugiwe mu nama ishyirahamwe Komisari ariko riragirana n'abikorera utwabo mu Rwanda. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
Hagati y'umwaka w'2012 na 2014 ibidandazwa bisohoka mu Rwanda bijanwa mu bindi bihugu byababa imiliyaridi 84 z'amafaranga y'amanyarwanda, mu gihe ibyinjira byababa imiliyaridi 134 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rwahomvye ibice 62 n'ibice 3% nk'uko urongoye igisata c'abikorera utwabo mu Rwanda abimenyesha Musi Mukubu Gerard. Ati mu gihe abikorera utwabo batukura amaboko mu mpuzu ngo bongereze umwimbu, ibyo biharuro bishobora no kongerekana. Leta y'u Rwanda itakaza amayira 3 hafane ku bidandazwa byinjira mu Rwanda ugereranije n'ibisohoka. Emmanuel Hategeka n'umunyamabanga nahegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro.
Hari gahunda leta yatangiye yo kugerageza kugabanya ibikomoka hanze kandi dufitiye ubushobozi bwo kuba twakwikorera, kuko nk'uko mwabyumvise mu mibare yatanzwe n'abambanjirije, ikinyuranyo cy'ibyo kohereza hanze hagati y'ibyo twohereza hanze n'ibyo dukurayo kiracyari kinini cyane. Ni ukuvuga ngo kuri buri faranga dukura mu byo twohereza hanze dusohora 3 kugira ngo tugire ibyo twinjiza mu gihugu, hafi 4. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye, kuko ntabwo byahora bimeze gutyo ngo ubukungu bw'igihugu bubishobore.
Kubwo umunyamabanga wa leta, ingingo zihambaye zitegerezwa gufatwa kugira ubwo busumbane bw'ivyinjira n'ibisohoka bugabanuke, abanyarwanda barashoboye kwikorera ivyo bafungura atana kimwe kivuye hanze.
Agomba gufatwa ingamba zikomeye kugira ngo cyacyuho kigende kigabanuke. Nta mpamvu akabaye dukura inyama hanze, izo turya muri aya mahoteli nta mpamvu twakabaye dukura amafuruwi hanze nta n'impamvu twakabaye dukura amata hanze ayo tunywa muri aya mahoteli nta n'impamvu twakabaye dukoresha amavuta dusiga ku migati n'ibindi ava hanze ko tuzi ibyo akorwamo kandi turabifite nta mpamvu twakabaye turya imboga zo hanze cyangwa se ibishyimbo biri mu bikombe nta n'impamvu twakabaye turya yemwe n'amafi yo hanze ibyo byose bitwara amafaranga menshi
abadandaza nabo nyine biteguriye gukora uko bashoboye kose kugira bagwize uyu mwimbu ariko barasaba ukuboko kwa leta uyu n'umudandaza w'amata
twese tugamije kongera umusaruro si n'umusaruro wonyine ndetse n'ubwiza n'ubuziranenge bw'ayo mata
abagwiza tunga bavuga ko bafite amahigwe yo gukora cyane kugira bagwize n'amasoko menshi gutyo bashobore kwimbura ibyo kugurisha mu Rwanda no mu isoko rya Komesa niyo singa Idefense arongoye ihinguriro ry'ibizinu imanzi
ibyo rero niyo ntego yacu kugira ngo dukore export kohereza ibintu hanze muri isoko rigari kuko mu rwego rw'ikomesa no buryo dushaka kugira ngo twinjire kuri iyo soko rigari tudashungira kuri iyo mu Rwanda gusa kuko turabona ko mu Rwanda urabona ntago abari ari benshi ugereranyije n'igihugu kimwe ariko yukubye n'ibihugu bigeze kuri 19 uko babivuze urabona uba wagutse cyane mu byerekeye isoko rinini kandi tukagirana yo produit nziza no kuvuga ibintu byiza gihumye cyo mu Rwanda cyiza tukagirana ibyo twongera byo twereza hanze mu mahanga ntibigumye kubikawa gusa icyayi ahubwo tukaherezayo n'igihumye cyacu kivuye mu Rwanda kandi kaba ari igihingwa cyitwa ko ari igihingwa kiri biologique no kuvuga hatagiyemo ibintu bishobora kwica ubuzima bw'abantu niyo mpamvu abantu banagikunda
kugwa umuryango Komesa abadandaza bo mu bihugu bigize uyu muryango bakwiye kwiyemera bakabona ko umwimbo wabo ushobora gukwira mu gihugu no hanze y'igihugu bari bakwiye kubona akarusho ku masoko yo muri uwo muryango kandi bagashobora no kugurisha mu masoko yo hanze nko muri Amerika n'ahandi ibyo ngo bizoshoboka mu gihe bidandazwa byubahirije amategeko asabwa ku isoko mpuzamakungu ico bita ubuzima ninge mu Rwanda Sandra Uwera arongoye ikigo cabagwiza tunga bahurikiye mu muryango wa Komesa ati nta gituma Rwanda canke n'ibindi bihugu biri muri uwo muryango batokora nk'uko abashinwa bakora canke mu bindi bihugu biteye imbere ati bikenewe ko abagwiza tunga biyemera bakemera naho bava ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
turagushimiye Tabita kuri iyo nkuru Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tuze mu Burundi aho abantu batanu biyemerera ko ari abagwanyi bishikanye ku nzego z'umutekano muri zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Fidelite Shatz
Abantu batanu twabasanze kuri zone ya Musaga muri commune ya Muha batubwiye ko bishikanye ugushaka kwabo ko atagatukarenze kujamwo amakuru twahawe incegera c'umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi Moyize Nkurunziza avuga ko abo bishikanye bataziye rimwe
babiri batanguye kuza ku munsi w'Imana abandi babiri baje ejo uwundi umwe yaje nijoro aba bantu kare batanu rero nibo banashoboye gufasha kugira ngo bijya bikujya bigwanisho n'imyambaro ya gisirikare mwabonye ishobore gufatwa
ibyo bigwanisho byafashwe bigizwe n'inkoho yitwa mikarashi imwe hakaba kandi niyitwa lance rocket hakabamo n'inkoho yindwi zo mu bwoko bwa kalashnikov harimo kandi n'amasasu yose yamagera ku majyana 6 hamwe n'amasharije yuzuye isasu yose hamwe 28 n'amagrenade 3 mu bindi byafashwe harimo umwambaro umwe gisirikare cyo bita tenido komba hamwe n'umwambaro wa tenido exercice hamwe n'amashati 3 abo biyemeye ko bahora abagwanyi badishutse kandi ko batazohora batwara ko amategeko bahora baronka bayaronsa ku matelefone icyo tunye bishikana nk'uko babivuga nuko bari barushe
haje ngo mbona kubwire nk'ibi iyo batubwira ngo gira ikono ni ibintu byo ku matelefone bose bavugira ku matelefone nta n'umutugira duhura arahubwira ati genda mugira hana kana murasa ikono kuno kumugire ente ariko uhejeje kurasa abapolisi yo bamaze kuhasentira wowe uriruka ugakoresha uburyo bwiwawe samahera baguha sibiki baguha ugahongera mu misozo ukagira ante wabaza none ko je mbuza aho umungira bigende gute ntibakwere ko wari sokabwa ibana ngo uraba ngo ahuri ngo ucengetere ngo gumuraho uraho nyine batwiruka ko iminsi yose none twokwirutse gushika cyane
zone ya Musaga ni imwe mu mazone ageze isa yacu Bujumbura yabereyemo imyirekano yo kwiyamiza gusubira kwitoza ku kuri igico Burundi Petero Nkurunziza byongeye muri iyo zone nyene ibije n'umutekano birakunda guhungabana ikindi kwamesha muri iyo zone nuko abapolisi baba bagize imikwabu itandukanye uko bukeye uko bwije ariko yige itangaje nuko abantu batanu bishikanye biyemera yuko muri zone Musaga hari abandi bagwanyi basigayeyo kandi ko nibigwanisho bitabuze yamatwa abajije ukundo barabiyungunganya kugira ngo bace mu gyahumye abapolisi ini yo nyishu batwishuye
hari muhira n'ahantu tuzi iminyuro n'ahantu tuzi nzira kandi n'ahantu udashobora nka uri mushasho udashobora kuvuga ngo urashikire ngo cofata mbanze urupango ruhita n'urudahita ndashaka kwinjira mu rupango nta nicikira uko kwinjira mu rupango asanga nagiye
none muraburirwa bigenda gute
turaburirwa natwebwe nyene nkuje ari kwibarabara atrafise abataxi moto aba ari ku mabarabara arambwe tsibaraduze turafise abapeti babahagaze bicaye kwibarabara batazwi batabazi murareba baraje ibyo imburi iriho erema ku ruhande kwibarabara ziba zihari
mu gipolisi ubundi biteze gukorana n'abantu bishikanye mu ntumbero y'ukugarukana umutekano muyize nkuru nziza
turifuza ko abantu bose dukorana kugira ngo baduhe amakuru tuyakorere ko aba bantu rero murabona n'abantu baje kubaka igihugu abantu bemeye bakava inyuma y'inkozi z'ibibi bakazana ibigwanisho bakaranga ibigwanisho nk'ibyo mwabonye n'abantu bipfuza gukorana igihugu
naho biruko bayine kwishikana ntibemanga ko bagiye kudoma urutoki ko bahora bakorana
twe nta kibituje gukora twe tumaze kuvuga ati twibyo ibyo twarimo turabihebye ugiye kuvuga ngo ugiye kuza uricisha abantu umvuzo buri kora uraba numva kuzosura kubunganya umutekano
abantu bishikanye bose mukora batanu bagizwe n'igitsina gabo babiri muri bo umwe yitwa Sibomana Edlin andi wo kubgayo Alexi mu buzima musanzwe bahura n'abashoferi b'amabisi yunguruza abantu uwundi muri bo yitwa Munezero Jori yaho ari umuntu yungunganya mukozi imiduga ewe ugira kane muri bo yitwa Sabiyumva Fabrice wowe yatwemereye ko yaho ari umudandaza yiyungunganya nayo ugira gatanu ari we Edi Uwimana yatubwiye ko muza musanzwe yarakora mu ihoteli amakenga ntabuze kuri bo kubijyana n'umutekano wabo biteze yuko igipolisi kigiye kubakingira Ibujumbura Fidelite yishatse ijo rya Amerika
Radio Sud America i Washington DC kuri uyu wa kabiri niho imirimo yo kwiyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu cha Uganda yarangiye mu biganiro bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaye itangazamakuru basavye abanywanyu babo kuzoba amaso kugira ngo ntibazokwibwe amatora inkuru ya Eric Bagiri w'ubusa ari Kampala
Mbere yuko basoza imirimo yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri Uganda bamwe mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi baramukiye mu biganiro n'abanyamakuru ibiganiro bakoreshereje iwabo batuye Icyumvikana kuri aba bakandida ni inyota y'impinduka ku butegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka 30 Colonel Kiza Besigye mu ishyaka Forum for Democratic Change ati ikingenzi ni demokarasi
The main struggle in all these engagements
Intambara ikomeye muri ibi mukuru ni intambara ya demokarasi Si cyane nk'intambara y'ubuyobozi ngo ninde uzubaka imihanda kurusha ikibanze n'ukureba niba haba impinduka ntitwigeze tuyigira muri iki gihugu abaturage b'iki gihugu ntibatoreye umuntu kuzagoma ku butegetsi ibyo nibyo dushaka kubibaho kurusha ibindi byose uyu mukandida yahamagara yabene igihugu kuzaba amaso nyuma yo gutora afite igisa n'ubwoba ko amatora atazaba mu mucyo
atibwe tumaruka kuba tuberewo turabenti teliaka tawanya okutusa rekabari
nyuma yo gutora muzagume ku masite yitora muzizere neza ko nta wabavangiye mu byo mwakoze abantu bacu bazizere neza ko nyuma yo kubara amajwi yajyanywa ahantu hangombwa rero banya Uganda kazi mukomere ibyo bagenzi bacu bari gukora si byiza ariko bizagira iherezo imirimo yo kwiyamamaza yayikomereje Kinatawaka cyo kimwe na Amama Mbabazi wabayeho na ministri w'intebe muri Uganda umukandida wigenga muri Go Forward Movement nawe yumvikanisha ko Uganda ikeneye impinduka mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika yavuze ko bafatanyije n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bazakora ibishoboka amatora akazakurikiza amategeko
nabona hii sinzuri kwa uchaguzi wetu
Urabona nkuba amatora ntaba yoroshye ariko ubu twiyembeje gushyira hamwe nka Go Forward ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi dufite gahunda yo kubuza umugambi wa leta wo kwiba amajwi
plan mpango wa serikali tchiti
uyu nawe yakomereje kwiyamamariza Kawempe ku mpande z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nka Kiza Besigye igipolisi cyari maso n'ibyuka biryana mu maso ariko kuva kuri uyu wa mbere kugeza kugica munsi cyo kuri uyu wa kabiri twateguraga iyi nkuru byari bitarakoreshwa Ikigaragarira amaso mu mujyi wa Kampala bamamaza Perezida Yoweri Museveni ku ishyaka riri ku butegetsi NRM ni bake ababikurikiranira hafi ariko bemeza ko abambari benshi bafite mu byaro kuruta mu mijyi
kweli Kampala kwa kihistoria imekuwa ni
mukuri Kampala yamye ari igice cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni nk'akamenyero mu mijyi minini abatavuga rumwe n'ubutegetsi barahaboneka ni nayo mpamvu ubona abantu babuze uko bagira kubera bamwe bashobora gukurura akavuyo bigahagarika imodoka nk'iri ambulance yajyaga muri agwe ikaba yabuze ahica rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni ibya kera muri Kampala
upinzani ndio Kampala zaidi ni ya upinzani.
Ubwo twatemberaga mu mujyi wa Kampala mu masaha ya saa sita zaho, imwe mu mastasiyo ya essence yari yuzuye abamotari banywesha essence bambaye imyenda y'abarwanishyaka ba NRM ishyaka riri ku butegetsi. Bamwe batubwiye ko bambaye iyo myenda kubera essence ya rubuntu.
Aho mafuta tunataka tutukule pesa kama
umuntu. Iyi essence turayishaka ngo twirira amafaranga, umuntu aguhaye amafaranga ntushobora kuyanga, uyakubita umufuka ariko nibigera ku matora turishakira umusaza Colonel Kiza Besigye. Uyu musaza Museveni yampaye umupira ngo mfate essence ariko simukunda. Uyu musaza ararambiranye ategetse manda nyinshi. Iruzira mu burasirazuba bw'igihugu cya Uganda, Kiza Besigye yashagawe n'abatari bake, yashatse guhagarikwa n'igipolisi abambari be bamucisha ku ruhande, bagenda bavuga ko ari igihe kigeze ngo ababohore. Ku ruhande rwa Perezida Kaguta Yoweri Museveni naho hari urujya n'uruza rw'abatari bake inkororo mu mujyi wa Kampala, kandi barashimangira ko abitwaza ko ashaje n'ibindi byose ibyo ntacyo bivuze.
Ninacheka tu. Apana.
Ndasetse rwose. Reka. Ubusaza bwa Museveni, ubusaza si uburwayi, aracyafite ubwenge bwo kwitara agatekereza igihugu. Iki gihugu yagikuye kure kandi arakizi.
Iki ameitoa mbali na nayelewa.
Mu gihe habura iminsi ibiri gusa ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe muri Uganda, kuva kuri uyu wa mbere kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, haravuga umuntu umwe gusa ku ruhande rw'ishyaka FDC rya Colonel Kiza Besigye umaze kugwa muri ibi bikorwa byo kwiyamamaza. Hari bamwe mu banyagihugu bavuga ko aya matora ashobora kuzakurikirwa n'ibitari byiza, bamwe mu bashora imari zabo muri Uganda batishimiye ko tubafata amajwi bavuze ko bagiye kuba bavuye muri iki gihugu bakazagaruka nyuma y'amatora. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kampala.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu twahita bateguriye muri uyu mwanya amari imbere yaho. Reka dusubire tuwibutse incamake y'amakuru yo hirya no hino twabashikirije. Boutros Ghali yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yitavye Imana. Ibyo byatangajwe n'umukuru w'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi uno munsi wa kabiri. Boutros Ghali yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU agira uwa gatandatu. Boutros Ghali umunyapolitiki akongera akaba umudiplomate yavukiye mu gihugu cya Misiri, yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU mu mwaka w'1992 gushika mu mwaka w'1996. Yari yajanywe mu bitaro ku murwa mukuru wa Misiri Cairo mu ndwi iheze. Boutros Ghali yari afite imyaka 92. Abakandida mu gihugu cya Uganda bagize amakoraniro ya nyuma uno munsi ku wa kabiri imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka. Abatora bazohitamwo ku munsi wa kane nimba bazoha Perezida Yoweri Museveni ikiringo kigira gatanu canke bazotora umukandida atavuga rumwe na leta mu buzoba bubaye ubwa mbere Uganda ironka umutegetsi mushasha kuva mu mwaka w'1986. Museveni yafashe ubutegetsi muri kudeta yatsinze amatora n'amajwi menshi cyane mu mwaka w'2006 no mu mwaka w'2011. Abakurikirana amatora bavuga ko yaranzwe no gutera ubwoba imigambwe itavuga rumwe na leta. Ku munsi wa mbere igipolisi cya Uganda cyarataye mu mvuto umukandida atavuga rumwe na leta Kiza Besigye igihe yariko yiyamamaza ku murwa mukuru Kampala. Uburusiya bwiyamirije uno munsi wa kabiri ibyagirizo by'uko inteko zabwo arizo zagize uruhara mu bitero by'indege z'ingwano byihaye inkumbi ku bitaro mu buraruko bw'igihugu cya Siriya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ivyo bitero vyabayeje ku wa mbere mu bibanza birimwo amavuriro n'amashure vyahitanye abasivile 50 harimwo abana. Mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yariko yakira abategetsi 10 b'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu vyo mu buraruko mu bumanuko bushira ubuseruko bw'akarere ka Aziya mu gisagara ca Rancho Mirage mu ntara ya California, abari mu myerekano hanze yaho batangaje ko bashaka kwivyerekeye agateka ka muntu biza ubwa mbere ku rutonde rw'ibibazo bizokwihwezwa. Nicolas Sarkozy yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Bufaransa ariko arasambishwa bifatiye ku marorego y'amafaranga mu bifitanye isano n'akigoro ataco kashitse ko kurondera gusubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2012. Ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha bigarukiye ngaha. Dushimiye Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Kalala yashize hamwe ibiganiro twabateguriye. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Fideni Yongabo. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.